giraho uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jamaradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko buga ya maradio kuya nyangwa abantu bumvinize ko nizo twabura twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu kuva saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba.
Miriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba isango ni ryarindi igihe kiganiro kirahuba ubahwe cyo kuri uyu wa gatatu. Ikiganiro mushobora no kugisanga ku rubuga ngurukana bumenyi ni kuri estatu akaburungu Inzamba akaburungu org. Uyu munsi rero tuza kubaganirira ku mpunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Uganda aho batubwira uko babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose nk'uko dusanzwe tubikora. Izo mpunzi ziraza kutwiganira uko zashoboye kwiyungunganya mu buzima kugira ngo babashe kwibeshaho. Bega n'uyuhe musaruro zikura mu kazi zikora, buhanura iki bagenzi babo b'impunzi badashaka gukura amaboko mu mpuzu? Ibyo nibyo tuza kuganira muri kino kiganiro muzagushikirizwa na Jewe Bera Gloria Kinore fadikanije na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma kazi. Tuzetevye rero uyu twaganiriye ni Felix akaba ari umusore afite imyaka 30 akaba yahungiye mu gihugu cya Uganda kuva mu mwaka w'2015. Aratubwira uko abayeho muri kino gihe mu kwisomamwo kugira ngo ashobore kuronka ico rirenza.
Bicumamwo ba ku munsi ku munsi hanyuma n'impombo iza kuba yatakaje cyari sansatisi kuko ushobora kugumana n'igihe kinini bagerageza kurondera ubuzi buto buto bugufasha kubaho ibyo usanga bikora buri munsi. Muri igihe tuvugana ndafise ahantu nsanzwe nkora ndakora migaraji kandi bakora ibintu by'imiduga bakadandaza ibyuma by'imiduga hanyuma hamwe n'amamoto ibyo usanga dukora buri gihe. Twebwe tubafasha kurangura ibyo byuma tugakorana nabo ni muri iyo kampani hanyuma twe bakaduhenda kuba ku kiba kiboneke biradufasha kubaho tukaronka ratio ya buri munsi bikadufasha kurinda icyo tubayemwo bikanatwambika ntawe ubigaye kuri iyo mezi kose.
Felix arabandanya twiganira ko hari ubudasaboneka agereranije n'ibihe yaragishika aho mu gihugu cy'u Buganda igihe atari bwaronke akazi ngo kuko ufite akazi ashobora kwikenura mu bitari bike nko kwiyambika kwirihira inzu eka n'ibindi.
Bo itandukanye rari hari ko igihe umuntu afite akazi arashobora no gufata ideni ashobora no gufata ingurane ikwiye arakora icyo ashaka gukora nk'umugambi ariko ngaha ubu usanzwe ubaho ku munsi ku munsi udakora wakoresheje amaboko yawe umunsi utatunze nta kintu ujya kuronka ni ukuvuga wifuza kwitanga kugira ngo haze kuboneka umusaruro utari muto kugira ngo nawe ujye kuronka icyo uhembwa. Ariko igihe wari ufite akazi urashobora kuvuga ikigena yari ufite akazi nawenda ku kwezi naronka reveni imiduku urashobora no kugira umugambi ku mahera ibyo uronka ariko ubu iminsi umwe ku munsi ku munsi nta mugambi ufadika ushobora gukora kubaho nyine buri munsi ata kindi kintu gihambaye uza kukaningamo.
Ikiganiro ni igira huba ubahwe turabandanya nibijanye n'ukwisomamwo kwa bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu Buganda kugira ngo barabe uko ubo kwibeshaho. Arsène Arakaza nawe ni umusore akaba afise imyaka 32 yahunze kuva mu mwaka 2016 ubu akaba atubwira ko yashoboye kwiga afashijwe n'udufaranga yakuye mu kazi yakora aho yari muri Sibere gutyo bigatuma aronka umwongerereza ahereye kutwo yari yaronse maze asubira ku ishuri.
Mu byukuri nashyize mu Buganda mu 2016 hanyuma bwa mbere ho twaragize ibibazo by'ururimi kubera ko batanga mu Icyongereza by'amugabo yageza ku kubaho tarondera abagenzi hanyuma tashaka kubikurikirana buke nk'abantu bafite icyo bagomba kumenyera ngaha mu Buganda kuko twamenye ko ataka inshuro ashobora kuvaho mu gihe bashoboye kuvugana n'abandi. Jyewe rero mu by'ukuri narabonye yuko bikenewe yuko ushobora gusubira ku ishuri kubera ko nta bitangizo muri kaminuza imbere y'uko ugwimo butangira mu 2015. Rero mu by'ukuri imbere y'uko ntangura kujya kwiga narondere ubudu buto buto cyane cyane navuga nko gukora muri Sibere.
Muri Sibere wakorayo wagute?
Muri Sibere navuga gute bakurikirana ingene ibiri kurakora nashoboye kuronka akazi banyizera ko nza mu bakurikirana ingene kurakora haba byo ku no byita gusuperivizi hanyuma ndabikurikirana mu by'ukuri nahakuye ubumenyi kuko jefu nigeze nigenda za informatike mugabo icyo gihe urabona hari ibintu byinshi wahamenyera amaprogramu menshi wahamenyera amashini afi ugasanga nawe uri kurabiraba ubu rero hari ubumenyi usigaye mfite muri za informatike ntari kumenya mu gihe ari kwemera gukora ako kazi naho batampemba amafaranga menshi mvuga ngo ni ukora nk'umugambi uhambaye.
Wagakoze iminsi ingahe?
Akazi nakoze umwaka gushika mu 17 nari muriko nkagafatikanya n'ibindi bintu wasanga umuntu ajejwe byo kuja hamwe nk'abarundi muri kominote n'ibiti.
Mbega nako kazi gatumye uronka ishuri?
Akazi karatumye ndira ntangura kwinjira ko no bishoboka kuko ndibuka yuko n'amafaranga ya mbere nafaze yayo yarihishe nayakuye mwaka kandi nyeka ndakora bituma rero ashobora gusaba umwe mu muryango ndavuga ati adafite amahera makeyi yotuma ngira iki gice nari mwashobora kunyongerereza babona naho yabigoye nabwo ubafashe ngo amubwire mugabo byanatumye ishobora kurenga ubundi bufasha kubera ko bumva yuko nanjye hariho haragwana na kerere.
Arsène Arakaza ganuri impunzi zahungiye aho mu Buganda gukura amaboko mu mpuzu bakareka kwinuba akazi akariko kose kuko ngo gashobora kubageza kure kubera ko kwitwa impunzi kubwiwe atari icaha kandi kuguma abicaye nahone atari byiza.
Jero no kuri akamenotero rwaruka kwagenzi banje nuko bumenya ko kuba impunzi si gitutsi cyangwa umuntu yaja mu nzu ngo arire ahubwo bumenya yuko iyo umuntu akiri muzima ntaba ari impunzi ategerezwa kuraba ingene abaho. Uko kubaho rero murabona turi mu bihugu atari by'iwacu n'iwacu muri azi yuko tutakorera ubuzi tuba twiyumvira cyangwa twashaka. Icyo nibatera kamuri ubwa mbere ni ukumenya guca bugufi nicyo kigo dufite mu buranga ubuhungiro gukora akazi uko kuba kameze kose naho bamwe babona ko kagayitse bakamenya ko ibihe turimo atari ibihe byo kwishima rero ni guca bugufi tukoronka amafaranga makeyi bigatuma nta muntu ajya kwiba kwiba abaduhaye ubuhungiro bigatuma ata muntu ajya mu bibazo bamutwe kubera ko atagira ikintu ahagaze ko icyo rero cyatuma mu bisanzwe icya mbere dushobora kubana n'abandi neza abaduhaye ubuhungiro icya kabiri birashobora gutuma twakora ubumenyi icya gatatu birashobora gutuma natwe twe kuyinzira n'imwe dushobora guhe imigambi yacu kuko twarabire kuriwe n'impunzi ngambi zose z'uganda.
Ekana Arsene Rakaza aratera kamo ugo gwaruka kutinuba kazi kuko akazi gatanga kandi akanyoni katagurutse katamenya iyo bwedze.
Gwaruka nitashare mabahunze badashaka kongera kazi barakangura yuko bahaguruka bagakora akazi kose babonye kuko iyo wagurutse ugakora uboneraho ni kuronka kigufasha gasangubayeho atawe utega amashi gasangubayeho akaco witega kivuye no hino ariko ukabaho ariwe nyine ukoze ukaronka icyo ushaka gufungura ukaronka icyo wambara ugashobora kwibeshaho muri rusange ndetse binakubwira neza kurongera ubwenge mu byo urimwo ukamenya n'abantu kandi bigatuma utera imbere ukishobora no kubona n'akandi kazi keza gasumba akuriko akora muri uwo mwanya ibyo ntibiba bihuriranye n'impamyabushobozi umuntu aba afite kuko abatari bake bahunze bafite ubumenyi butandukanye impaka rero ngo ukore ibijyanye n'ibyo wize ushobora gushika muri ako kazi gasanzwe uwo muri kumwe waganiye ukamubwira ibyo usanzwe wari wize akaba ari ahantu bakeneye uwo muntu akagushyiramwo cyangwa akwiye konekisiyo ukajya gukoramo ibyo bintu mugabo mu gihe ugumye muhira cyangwa ubifitiye intara na sako n'ibye ntujye umenya iyo porotite yawe aho ugiye kuyikura icyo gituma ugenewe kera akaramo urundi rwaruka bagenzi bacu basanzwe batari ko barakora ko buhaguruka bagakora uko ibintu byose bimeze uko bingana n'ibyo hagezamo ibibafasha kandi barabona n'izindi nzira ku bintu byo ariko barakora.
Ninonga huduce dusozerera ikiganiro cy'uyu munsi girahuba ubahwe tukaba twari twaganiriye n'impunzi ziri mu gihugu cy'Uganda aho zatubwira uko zabashije kwibeshaho eka mbere umwe muri bo akaba yarabashije gutangura ishuri abikuye ku kazi gatoyi yatanguye gukorera ngaho mu gihugu cy'Uganda aho yari yarahungiye. Kino kiganiro mwagishikirijwe na Jobera Gloria Kintore fadikanije na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma isango ni kuwa gatatu uza mugira ibihe byiza na Radio Inzamba.
Girahuba ubahwe
hari hama radio abantu babatanguye kumva ko ajya mu radio yugawe bace batangura kubona bati kubuno munsi rero ko bugaye ama radio byanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twaba twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica.
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neto
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.